mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 no kuri metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe hano muri studio ya gatanu, muri kumwe nange Eugenia Mukankusi
na Frederic Mundikije. Turabaha ikaze mwese kuri Radio Ijwi ya Amerika.
Mu ntara y'amajyepfo mu Rwanda, umugabo Jeremy Bikorimana aratabarizwa.
Ko tumubuze nitumenye irengero, tukaba dufite impungenge z'uko kubera tutazi impamvu yabiteye, natwe dusigaye bishobora kutubaho, ntabwo tuzi ngo yazize ikintu iki.
Uwo ni umwe mu bakoranaga na Jeremy Bikorimana, havuga ku mpungenge bafite nyuma y'uko aburiwe irengero hashize ukwezi kurenga. Ni imwe mu nkuru tuza kugarukaho. Mbere yaho ariko, muri make ingingo z'amakuru avugwa ku isi, nayo tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu mwanya.
Igihugu cya Afurika y'Epfo cyahimbaje imyaka 25 yangiye kikukiye kuri yakikuye kuri ya ntwaro kajyanisha imiryango.
Polisi muri Uganda yongeye guta muri yombi kuri uyu wa mbere umuririmbyi akaba no mudepite ni Bobby Wine.
Igihugu cya Sudani yo mumanuko kiriko kirahaye miliyoni n'imiliyoni z'amadolari isosiyete yo muri Amerika kugira ngo ize ikivuge neza kandi inagure imigenderanire yacu na leta ya Perezida Donald Trump.
Minisitiri w'imari wa Algeria Mohamed Lukar yahaswe ibibazo kuri uyu wa mbere mu mugambi waguyeho guhiga abavugwaho ruswa nyuma y'aho Perezida Abdelaziz Bouteflika aviriye ku butegetsi. Mugume hafi ya radio zanyu, turaza kubagezaho aya makuru ku buryo burambuye mu mwanya.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, leta ya Sudani yo mumanuko iriko irariha miliyoni 3,700,000 z'amadolari y'Abanyamerika isosiyete yo muri Leta Zunze z'Amerika y'abantu banonosoye umwuga wo kuvuga neza ibihugu n'abantu bita lobbyist mu rurimi rw'Icyongereza, kugira ngo iyo sosiyete ifashe mu kunagura imigenderanire icyo gihugu na leta ya Perezida Trump. Iyo sosiyete izoba kandi ijejwe guhagarika utwigoro two kurengukisha imbere y'ubutungane abantu bagize uruhara mu gukubagura no kwica abandi mu ngwano yamaze imyaka 5. Urwandiko ruriko ayo masezerano ibiro bijejwe gutangaza amakuru Associated Press byashoboye kubona yatewe ko igikumu muri uku kwezi na leta ya Sudani yo mu manuko hamwe na sosiyete yitwa Gainful Solutions itwarwa na Michael Runneberger yahoze ari ambasaderi aserukira leta zunze ubumwe za Amerika. Abatavuga rumwe na leta ya Sudani yo mu manuko bane baguye ibikorwa by'iyo sosiyete ngo kuko ayo masezerano agaragaje ko leta ya Sudani idashaka kwa bakoze ibyaha bakubitwa intahe mu gahanga. Icegera cya ambasaderi aserukira igihugu cya Sudani yo mu manuko muri leta zunze ubumwe za Amerika Gordon Boy yavuze ko leta yiwe ata mugambi wo kubizamwo utungana ifise, ariko ko umugambi wo kurekurenira ari wo uzoza imbere y'ubutungane.
Tuve muri Sudani tujye muri Uganda, aho polisi yongeye guta muri yombi kuri uyu wa mbere umuririmbyi w'ikirangirire hakaba no mudepite Bobby Wine. Hari hashize iminsi ibiri gusa akuriweho igihano cyo gufungishwa ijisho iwe mu rugo. Umwe mu bamwunganira hamwe n'umuvugizi wa polisi bavuze ko ari umwe mu bashobora guhangana na Perezida Museveni mu matora. Bobby Wine ufite imyaka 37 y'amavuko abonwa nk'umwe mu bantu bakiri bato bakuze ku ngoma ya Museveni, ariko ushaka ko ibintu bihinduka. Indirimbo ze zirwanya guverinoma zamufashije gutsindira umwanya mu nteko ishinga amategeko. Polisi yamutaye muri yombi nyuma y'uko atumijwe n'urwego rw'iperereza ku byaha by'urugomo kuri uyu wa mbere mu gitondo. Byavuzwe ko ibyo byavuzwe n'umwe mu bamwunganira imbere y'amategeko Asumani Basarirwa. Yongeyeho ko ubu noneho hatamenyeshejwe icyo yafatiwe. Wine yinjiye mu nteko ishinga amategeko mu matora yo mu 2017. Imwe mu ndirimbo ze yarimo amagambo agira ati abarwaniye ukwishyira ukizana bahindutse abayobozi b'igitugu. Ni mu gihe izindi ndirimbo zasaga nizumvikanisha ko Museveni yagumye ku butegetsi igihe kirekire cyane. Umuyobozi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ufite imyaka 74 y'amavuko ari ku butegetsi kuva aburwaniye mu 1986, ariko afite umugambi wo kongera guhatanira indi manda ya gatandatu ku buyobozi. Wayne afungiye kuri station ya police mu birometero 30 uvuye muri rasterazo bw'umurwa mukuru Kampala byavuzwe n'umwunganira amategeko basarirwa umuvugizi wa police Fred Enanga yemeje itabwa muri yombi rya Bobby Wine yabwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ati ari kumwe na police kandi arimo guhatwa ibibazo
muri kumura bandanya kubiriza iradio hejwe ya Amerika akamo gasaba uzi kubira urebo mu gihugu cy'Afrika yipfu hamwe no uburenganzira bw'abasangiye ibitsina hamwe n'abihinduye ibitsina niko abashikirije amajambo bagarutse cyane ku munsi wo kwibuka imyaka 25 irangiye igihugu cy'Afrika yipfu kivavanuye na yantwaro ivanguramoko ku munsi wa gatandatu abantu barenga 3,500 bari bakoraniye mu micungararo y'igisagara cya Johannesburg baterera injino bongera batamba mu myaka 25 irangiye abiraburi bo mu gihugu cya Afrika y'Epfo bagiye baronka uburenganzira bwo gutora ari navyo byazanye demokrasi mu cyo gihugu yamana naho bamaze imyaka myinshi baharanira ubwo burenganzira abashikirije amajambo bavuze ko gushika ubu bagihanzwe n'ubuzima bubi abari muri iryo koraniro bari bafise ibitambara by'ibara ry'urwatsi rutoto n'iryirabura amabara y'umugambwe uri ku butegetsi ya ANC wa nyakwigendera Nelson Mandela yagize uruhara ruhambaye cyane mu gihe cy'imyaka myinshi yamaze agwanya intwaro ivanguramoko Perezida Cyril Ramaphosa yahimbarije uyu munsi mukuru mu ikoraniro ryabereye mu gisagara cya Makamba mu buseruko bw'intara ya Cape yagize ati naho hahize igihe kirekire turacyibuka neza umunezero w'Abanyafrika yipfo imiliyoni 20 wo mu bwoko bwose bari bafise igihe bari barindiriye gutora mu bibanza byo gutoreramwo mu gihugu cyose
Tuvuye muri Afrika y'Epfo amakuru tuyakomereze muri Algeria ho Minisitiri w'imari Mohamed Rukad yahaswe ibibazo kuri uyu wa mbere ku byerekeye ruswa byakozwe mu buryo bwaguye bwo guhiga abavugwaho ruswa nyuma yaho Abdelaziz Bouteflika aviriye ku butegetsi byatangajwe na televiziyo ya leta Mohamed Rukad yabaye guverineri wa banki nkuru y'igihugu niwe mutegetsi wa mbere muri guverinoma witabye abashinjacyaha kuva habaye imyigaragambyo yahuje imbaga mu kwezi kwa kabiri irwanya ubuyobozi bwa Bouteflika bw'imyaka ibarirwa muri 20 wahoze hari umukuru wa police Abdelgane Hamel nawe ku giti cye yahaswe ibibazo n'umushinjacyaha ku bibazo bya ruswa nabyo byavuzwe n'itangazamakuru rya leta Kuva Bouteflika hatanze ubutegetsi mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane biturutse ku burakari bwiyongeraga mu mayira abategetsi bo ku ngoma nyinshi n'abanyemari bari bamuri hafi bakuwe ku mirimo abandi batawe muri yombi cyangwa se bahaswe ibibazo ku bijyanye na ruswa Rukari yashyizwe mu mwanya wa Minisitiri w'Intebe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ubwo Bouteflika yari yugarijwe n'igitutu gikomeye cy'imbaga yigaragambyaga yasaba impinduka ashyiraho Minisitiri w'Intebe mushya yabonetse hasohoka mu rukiko mu murwa mukuru Alger hajyanwa mu modoka y'umukara ntacyo atangaje bimwe mu byo abantu babarirwa muri mirongo bari bateraniye hanze y'urukiko basakuzaga bavuga harimo ibigira biti abajura basahuye igihugu mu cyumweru gishize Rukari n'uwahoze ari Minisitiri w'Intebe Ahmed Uyahia basabwe kwitaba urukiko kugira ngo bahatwe ibibazo ariko ntibyamenyekanye niba urukiko ruzasuzuma ibyo baregwa bakekwaho cyangwa se niba bazaba babazwa kubutanga buhamya
muri kumurabandanya kumviriza iradio hijwi rya Amerika chancelier w'igihugu cy'Ubudagi Angela Merkel yafashe urugendo rumujanye mu ntara ya Afrika y'umurengero aho bitekanijwe ko azogendera igihugu cya Burkina Faso Mali na Niger kugira ngo yumvishe ibyo bihugu ku gihugu ciwe kitazodohoka ku mugambi wo gushyigikira amahoro n'iterambere muri iyo ntara hamwe no mu gikorwa cyo gufasha kugwanya intagondwa ibiro bya Merkel uyu munsi kuwa mbere zatangaje ko azoburana n'abakuru b'ibyo bihugu akongera akaja mu nama ibihugu bitanu bigize umurwi wo muri Sahel birimo Burkina Faso Mali na Niger Mauritania na Chad ku munsi wa gatatu inama izobera mu gisagara cya Ouagadougou bitekanijwe kandi ko Merkel agendera abasirikare b'Abadagi bacumbitse mu gihugu cya Mali aho bari mu nteko zishyiramo impuzamakungu zicungera umutekano azobonana kandi n'abakuru b'amashyirahamwe adahanira inyungu za politiki yongere aganire n'abanyeshuri mu gihugu cya Mali bitekanijwe kandi ko azoja mu kibanza kizokubakwamo inyubakwa izoha indaro abakenyezi batishoboye mu gihugu cya Niger Merkel azoba ari mu gihugu cya Mali ku munsi wa kane hanyuma ku munsi wa gatanu naho aje mu gihugu cya Niger
murumva radijwe rya Amerika vugira Washington DC mu cyondo no mu Kinyarwanda rero umwe makuru avuga ku isi tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice 3 no kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22 mwadusanga ariko no kuvuga rwacu rwa internet kuri wa3@ radio yacu vewa@.com
Userukizi bwa leta z'umwe za Amerika mu Burundi bubona ko abarundi bakwiye gutahura kumwe ingorane zibahanze ambassador Anne Casper yabishikirije mu gihe ishyirahamwe Search for Common Ground yari yaramutse ritanguza umugambi wo gufasha urwaruka bise tuyage inkuru y'ijwi ya Amerika tuyishikizwa n'umenyesha makuru Eloge Willy Kaneza
Urongo ishyirahamwe Search for Common Ground mu karere k'ibiyaga binini asigura ko umugambi tuyage uzofasha abantu mu kubakangurira mu bijanye n'ubutunzi biciye mu kumenyesha amakuru uwo mugambi ufashwe mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibicishije mu gisata cyayo cita iterambere USAID Ambasador Johan Casper aserukira Amerika mu Burundi avuga ko hambavu y'umutekano mu gushyikira iterambere rirama ari ngombwa ko abanyagihugu bafata ingingo zijyanye n'ibibazo bibahanze
hariyo kubana mu mutekano ariko kandi hagakenerwa ko ababa mu gihugu baronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gufata ingingo zibereye zerekeye ibibazo byabo bya minsi yose
Umwe mu bakiri bato bari bitabye ibirori by'ubutanguzi mu mugambi na wabona yuko ubushomeri buri mu bintu bikwega amatati mu gihugu.
Nasaba leta ko yofasha urwaruka mu bijyanye no kwiteza imbere na cyane cyane mu kuronka inyigisho zo gutunganya ubuzima igihugu cyose kikagirane kikakira izo nyigisho kugira ngo urwaruka rutere imbere kuko na kare urari inzara akazukiki inzigo. Muri icyo gihe rero umuntu afise icyakora wenyene ashobora kubaho neza atamanje kugira yanziko icyo nico ni kinini nosaba leta
umushikanganje wo kumenyesha makuru Frederic Nahimana yemeza ko hagiye gushirwa ingufu menyesha makuru kugira ngo hitabweho kwa mahashikirizwa makuru mu bijanye n'ubutunzi
mu byirwa bitarinze bimaze guhongwa ku buryo amakuru atorokanwa Ingena tangwa yale kare yuko agubwa amakuru yerekeye ibya politike n'umutekano menshi nuko uhiriza abamenyeshamakuru kubwira abahinda urugendo bamena nacyo abatanga ibiganiro n'amakuru bifatiye ku butunzi ubwa mbere ubwa kabiri bifatiye uko abantu babayeho ubwa gatatu bifatiye ku ngorane abenegihugu bafise
umugambi tuyage ugiye kumara imyaka itatu ukazokorana namwe mu maradiyo yo mu gihugu cy'u Burundi
urakoze Eloge inama y'amashyamateka y'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe rya Afurika mu seruko uyu munsi kwa mbere yasubiye gukorana mu bikorwa byayo yarusha mu gihugu cya Tanzania aho iko isubira kwihweza umutahe iyo shyirahamwe ryakoresheje mu mwaka w'2017 warangiye tariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu n'inkuru ya Claver Nyonkuru
Kuri uyu wa mbere inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa byayo bizomara indwi zitatu yarusha muri Tanzania mu byo bazokwiga harimo n'amaraporo gerekeye ingene uwo muryango ukoresha amafaranga bazorabira hamwe kandi n'ingene hojaho urwego ruhuza urwaruka muri ako karere ka Yase iyo nteguro y'itegeko itegekanya ko hajaho amategeko n'imigambi biraba urwaruka n'ingene inzego z'urwaruka mu bihugu bigize ako karere zosenyera ku mugozi umwe nk'uko bitegekanywa n'amategeko agenga uwo muryango mu kwezi guheze abashinga mateka bagiye mu bihugu byabo kubonana nabo byega bose cyane cyane urwaruka nyene kugira ngo iryo tegeko rizobe rifise nguvu kandi ririmo ibyifuzo byose by'urwaruka kuvyerekeye amafaranga akoreshwa muri uwo muryango mu nama ziheruka ku mwaka uheze abashinga mateka ntibari bashoboye guhuriza hamwe kuri raporo yatanzwe vyabaye ngombwa ko umugwi w'abashinga mateka urabe vy'ubutunzi usubiramo raporo gutyo bose bakazoyica hirya no hino iki gihe ikindi abashinga mateka b'umuryango wa EAC bazoshimikira ko nicerekeye uburimyi ubworozi n'igisata c'ingenzi canke ba mukerarugendo muri ako karere bitekanije kandi ko azoboneka kajyo ko imigwi yose y'abashinga mateka mu bisata bitandukanye bahurira hamwe bakaganira ibibazo biri mu bisata bajejwe izo bari nk'inama rukokoma y'imigwi yose y'abashinga mateka mu kiringo cy'indwi zitatu bazomara abashinga mateka bazurabira hamwe aho umugambi wo gutwara abantu n'ibintu mu bihugu bigize akarere ka Afrika yo hagati igice cya Afrika y'amajepfo na Afrika y'ubuseruko ubgeze ivyo bikajana n'inyubako canke amabarabara yabigenewe intumbero y'uwo mugambi huze bihugu bya EAC komesa na SADC no guhuriza hamwe ivyerekeye ingendo amabarabara gutwara abantu n'ibintu kugira ngo ubutunze n'abagwizatunga bahatorere akoyokwe ibihugu bigera kuri 19 bigize iyo miryango biramaze guterera ivyumviro no kurabira hamwe ingena amategeko iyo bameze ni mu gihe gisata cerekeye kugenzurira hamwe abinjira n'abasohoka muri ivyo bihugu kimaze gutangura kuja mu ngiro ikicicaro c'abashinga amateka kibereye yarusha muri Tanzania mu gihe igeruka cabereye muri Zanzibar kuko ibihugu bitandatu byose bigize uwo muryango bibwirizwa kwakira icicaro cabo bashinga amateka igikurikira kizobera mu kindi gihugu kitaramenyekana.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro tubikomereze mu Rwanda. Imuhanga mu majyepfo igihugu haravugwa inkuru y'ishimutwa rya Bwana Gervin Bikorimana umaze ukwezi gusaga bitazwa aho aherereye. Umugore we Fabiola Bayisenge ndetse nabo bakoranaga muri serivisi z'itumanaho baratakambira inzego z'umutekano ngo zibashe kumenya irengero rye. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ukwezi kurenga iminsi mike kurihiritse Bwana Jeremie Bikorimana ashimutiye mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda n'abantu bataramenyekana. Uyu bivugwa ko yari umwagenti w'ikigo cy'itumanaho MTN. Abamutwaye ngo bamukuruye bamwerekeza ku modoka bamubwira ko bifuzaga ko ababikuriza amafaranga kuri telefone bahita bamwinjiza mu modoka ku ngufu yo mu bwoko bwa RAV4 y'ibara ry'umukara. Umugore we Fabiola Bayisenge avugana n'ijwi rya Amerika yatubwiye uko yamenye amakuru y'ishimutwa ry'umugabo we.
Aho bakorana ku kazi ngo babonye bamutwara, ariko ntibabimenya neza hashize umwanya baravuga turiya muntu ntibaba bamutwaye, baza kundeba turakurikirana tujya kuri polisi baratubwira ngo nta muntu uhageze. Abayibonye babonye umuntu ngo amuhamagara ngo bamanuka hepfo gato yabamwiriza mu modoka yarava y'umukara. Ntabwo babashije kumenya plaque z'iyo modoka, ariko umwe mu bamutwaye babonye ari umupolisi wari wambaye sivile. Ubwo twajyaga kuri sitasiyo ya polisi ya Muhanga twasanze uwo mupolisi ahari, tugerageza kubabaza amakuru turabaze ko twabonye umuntu watujyaniye umuntu mwamutubarije tukumva. Baratubwira ngo uwo muntu ngo umupolisi ngo ntiyari mu kazi, kandi twarahamusanze ari mu kazi.
Madamu Bayisenge n'ijwi ryumvikana n'agahinda avuga ko nyuma yo kubura umugabo we yagerageje gushakishiriza hirya no hino, ariko na n'ubu ntaramenya irengero ry'umugabo we.
Nabashije gushaka amakuru nkajya njya kuri polisi buri munsi, bambwira ngo tujya kubikurikirana, bansaba impapuro byanditseho ngo mbibamenyeshe njya kuri RIB. Ikirego bakimanana nk'ibyumweru bibiri bambwira ngo barashaka amakuru. Ubwo nasubiragayo barambwira ngo amakuru barayabuze ngo twebwe tujye tugenda tuyabashyiriye ngo bibone ntibashinzwe gushaka amakuru. Barambwira ngo ubwo ngubwo twebwe twarayabuze ngo tuzajye gushakira i Kigali.
Fabiola Bayisenge yabwiye Ijwi rya Amerika ko nyuma yo kubura umugabo we wari utunze urugo byamuhungabanyije bikomeye we n'abana babiri bari mu ruhinja rw'amezi ane.
Yari amuhungabanyije kubera ko niwe wabashaga nyine guhahira urugo, ubwo nyine ushobozi bwahise burakora n'amafaranga nyine yacuruzaga muri aho kanya hari mu masaha y'akazi nyine ubwo barayamutwaranye.
Wowe ubusanzwe nk'umuntu mwabanaga hari ubwo wakekaga ko yashoboraga kuba hari abamushakisha?
Nta kibazo yari afite, nta bantu benshi bamushakishaga, ari inshuti ze ari abo bakorana mu kazi batubwiye ati nta kintu tumukekaho. Twabashije no kujya kuri MTN abo yakoreraga turababaza se nta kibazo wenda nta n'amanyanga yaba yarakoze mu kazi yakoraga akaba ari wenda aricyo kibazo cyatumye bamutwara, batubwiye ati ntacyo nta kibazo yari afite.
Bibaye ngombwa se ko ugira icyo usaba inzego z'umutekano?
Nazisaba ko bampa amakuru wenda niba yaba afunze nkamenya aho afungiye, nicyo nabasaba.
Bamwe mu babonye batwara Bwana Jérime Bikorimana kugeza ubu baratinya kubitangaho amakuru, gusa abandi bakavuga ko mbere yo kumutwara bari bugamanye imvura na Bwana Bikorimana. Aho bari bugamanye imvura bashyira mu majwi umwe mu bamutwaye ngo yari umupolisi yambaye gisivire, bavuga ko yitwa Robert Sengiyumva ukorera kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamabuye mu mujyi wa Muhanga. Bagenzi ba Bikorimana bakoranaga mu gucuruza serivisi z'itumanaho mu karere ka Muhanga, bakavuga ko ibura rye rirushaho kubatera impungenge kuko nta kibi bari basanzwe bamuziho.
Uburyo dutema impungenge ni uko tutazi uburyo yagiye cyangwa n'abamujyanye nyirizina, kandi tukaba twaramubuze yari mugenzi wacu. Mu buryo bwose bushoboka tugomba kumenya ngo mugenzi wacu agiye gute, abayeho gute, cyangwa se ko tumubuze ntitumenye irengero. Tukaba dufite impungenge z'uko kubera tutazi impamvu yabiteye natwe dusigaye bishobora kutubaho, ntabwo tuzi ngo yazize ikintu iki.
Nabo bakagira icyo basaba inzego z'umutekano.
Bishoboka twamenya aherereye, ndetse kandi ikindi cya kabiri tukamenya n'icyo yazize, haba hariho ikosa nyine yakoze akarihanirwa nk'amategeko nyine, ariko byaba ari ntaryo akarenganurwa akagaruka mu buzima busanzwe.
Inzandiko zanditswe n'umugore wa Bikorimana ariwe Madamu Fabiola Bayisenge ashakisha umugabo we zigaragaza ko yabuze ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka mu masaha 8 z'amanywa. Ni inzandiko rumwe Bayisenge yandikiye urwego rwa polisi mu karere ka Muhanga ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu, nubwo yandikiye urwego rw'ubugenzacyaha i Muhanga ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka asaba ko inzego z'umutekano zamufasha gushakisha umugabo we bikamenyekana aho aherereye. Hari kandi inyandiko igaragaraho ubuhamya bw'ababibonye yemeza ko uwo mupolisi uzwi ku mazina ya Robert Nsengiyumva ari mu batwaye Bikorimana. Iyo nyandiko ariko ngo sitasiyo ya polisi ya Nyamabuye mu karere ka Muhanga ntiyayemeye, maze ihitamo gutumiza abanyiri kuyandika. Bavuga ko bageze kuri sitasiyo ya Nyamabuye bahabonye uwo mupolisi bavuga ko yitwa Robert Nsengiyumva. Icyo gihe bamubona kuri sitasiyo ya polisi ngo yari mu mpuzankano z'akazi, mu gihe kwifatwa rya Bikorimana ngo yari yambaye imyenda isanzwe. Tuvugana na Bwana Modeste Mbabazi, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda, yatubwiye ko ari mu nama, adusezeranya kuza gukurikirana iby'iki kibazo kuko ngo mu biro bye kitaramugeraho. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwari twakabashije kongera kumubona ku murongo wa telefone ye ngendanwa. Si rimwe si kabiri abantu bashimutwa n'abandi bivuga ko baba batazwi bambaye imyenda ya gisivire, inzego z'umutekano zigahakana ko zitabafite, kandi bikazarangira zibagaragaje rimwe na rimwe bidegembya ubundi bari mu mapingu bitewe n'ibyaha ziba zibakekaho. Wagira ubusa, Ijwi rya Amerika, imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric, urakoze. Tuve mu Rwanda tunyarukira mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, aho bamwe mu banyeshuri batakamba basaba imfashanyo y'ibikoresho by'ishuri. Abatari bake bamaze guta amashuri kubera ubukene bubugarije. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika mu nkambi ya Nduta mu ntara ya Kigoma, James Jovin, yaduteguriye inkuru ikurikira.
Muri zone y'indwi mu nkambi ya Nduta hari ishuri shingiro ryigamwa abana bahatuye. Bamwe mu banyeshuri bo muri iryo shure shingiro bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko kuronka ibikoresho byo ku ishure ari ikibazo gihambaye cyane muri iyi minsi. Amashirahamwe ajeje ibibazo by'abanyeshuri nayo amaze ikiringo cy'umwaka wose atabaronsa imfashanyo. Aba ni bamwe mu banyeshuri bo muri iryo shure shingiro.
Fakye umwa uno mwaka hoho na n'ikintu ndakinye kweri badufashije kirese nyine amakaye yonyene kandi ayo n'abataroshe uje kubaza bakubwira ati kiwa amakaye yawo nyimbo
utaje na kazi kawe lakini kintu bigeze baduha kwishure yafe
nkanje batangwa kubivuga ngo tuzoronke ni forum nkishika mu gatatu twategera bashavuga uzaraje uzahaze mu nzira niye twategeye twarabize
umwigisha kuri iyo shure ritoya mu nkambi ya Nduta yavuze yuko hari ibibazo bihambariye abanyeshure harimo kwigira munsi y'ibiti abari mu wa mbere gushika mu wa kane no kubura ibikoresho ari bimwe mu bituma benshi batamenya bagahumurira guheba amashure
cyo kwigisha ibibazo bishobora kuba duhura navyo hano ku mashure kibazo cya mbere ni igiharuro kirenze abanyeshure n'umurengera bigatuma umwarimu iyo turiko turigisha adashobora gukurikirana abana neza aho muri abo banyeshure hari abanyeshure bicara hanze hari abanyeshure bicara hasi nta bijya twitara repipitre ni ukuvuga zigiye ntebe bicarako ni nke cyane ikindi kibazo kihari ni abanyeshure kutagira imyambaro abanyeshure rero kuyatanga umwambaro bafise ari byo twita ni informe usanga umunyeshure naho yovuga agatoroka ishure agakarota nicyo gihe ntidushobora kumenya ko umunyeshure yakarose zo mu bibazo ati nawe umubona yarengereye hari ati n'umwarimu mugenzi wawe urukere bw'amakaye abanyeshure ashobora gutonda umaze ati nta makaye afise wahamagara umuvyeyi wiwe uwo muvyeyi akaca guhinyisha ugati n'ejo ko atamufise nkura ni muri utabarize amashirahamwe nayo nyene hano mu ikambi aratanga amakaye ariko si kenshi ayo makaye azosanga kwivyigwa biga twagerageza gukora uko bishoboka byose twateranye ivyigwa bicacu bine mu ikaye rimwe ariko naho nyene ntibikwira aho rero tukaca tugira ko dusaba nk'amashirahamwe na shanishane nk'ishirahamwe rijejwe indero hano mu ikambi igarukira indero y'abana
bamwe mu bavyeyi bacumbitse muri iyo nkambi bavuga ko iyugarwa ry'isoko rusangi bibabangamira mu kubonera abana babo ibintu bikenerwa mu ishure
mbona naho iyo bari iyo soko bayuguruye ngano niyo urumva ari ihuriro rya bose urumva niho tugurira ibintu urabona haba abana uduhuje tw'umwana urumva ntawe turonka igisukuri zewe ndosaba iyo soko ko bojugurura je niko ndosaba n'ukuri badufate nk'uko batwakiye badufate nk'uko batwakiye badufate neza
gusaba iwe nikadufasha ikabaha ibikoresho ndabasaba amakaye n'amakaramu n'ibirato n'uduhuje
John Makarebera umuvugirizi w'ishyirahamwe Save the Children yita ku burezi mu nkambi ya Nduta iryo shyirahamwe kandi niryo rijejwe ibibazo by'abanyeshure
kila mwaka hapa kwenye kambi ya Nduta tunasaidia watoto takribani 2500
uruko mwaka utashe dushoboye gufasha abanyeshure 2500 ariko abakeneye imfashanyo barenga 6,600 nibo usanga bakeneye imfashanyo mu nkambi aba rero bidoga nabo nibo dusanga bataronse izo mfashanyo kubera urabona yuko ishyirahamwe ryacu ridashoboye gufasha bose ariko twifuza yuko abakeneye imfashanyo bose kuzironka nk'uko bigenewe turiko turafatiye ingingo rero kuraba yuko mu myaka iza tushobora gufasha abana bose bakeneye imfashanyo
kadi ambazo siku zinazidi kwenda mbele tazidi kuwasaidia wote kwa pamoja
ishyirahamwe Save the Children ivuga yuko mu nkambi ya Nduta hari amashure shingiro 11 yigwamo n'abanyeshure 8,500 abayobozi baryo basigura ko rifasha abanyeshure bo mu mashure ndwi gusa kandi mashure 5 nayo afashwa n'ishyirahamwe Caritas ku bw'iyo mpamvu iyo shyirahamwe ritabariza hashel kongera ingufu yo gufata mu mugongo amashyirahamwe ajeje ibibazo by'abanyeshure n'uburezi mu nkambi za Nduta Mutenderi na Nyarugusu kugira abanyeshure bose bakeneye imfashanyo bazironke nk'uko bigenewe mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini igi cya Amerika
mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri sahari ko reka tubabwiye ko imvura isigenya yavuye ku gihuhusi simusiga ciswe Kenneth yiswe gusinzi kazagiye guca Mozambique uburya kabiri muri zindwi zibiri uyu munsi kwa mbere yabandanije mu isara cya Pemba kiri muraruko bushira useruko hamwe no muwindi bisagara maze ituma haduka iyindi myuzure yasambuye ibitari bike abantu bashika 160,000 nibo bagiramiwe mu kigiye kandi vitezwe ko hazogwa iyindi mvura isegenya mu minsi iri imbere
Polisi muri Uganda yongeye guta muri yombi kuri uyu wa mbere ku muri nimbyo kirangira akaba n'umudepite Bobi Wine hari hashize iminsi ibiri gusa akuriweho igihano cyo gufungishwa ijisho iwe mu rugo umwe mu bamwunganira hamwe n'umuvugizi wa polisi bavuze ko ari umwe mu bashobora guhangana na perezida Museveni mu matora
akamu gasababuzi kubirabure bo mu gihe cy'Afrika y'epfo hamwe n'uburenganzira bw'abasangiye ibitsina niko kavuzwe cyane rwose igihe bibuka imyaka 25 irangiye igihe cy'Afrika kirose kwikukira
Njuti mwese twari kumwe tubashimiye cyane ko mwahisemo gukurikirana na Radio ya Amerika tukaba tuboneho kanya na ko gushimira na engineer wadufashe kuhanga bw'ibyuma na Fatuma Kana na Animase amakuru mwagezweho na Eugenia Mukankosi
na Frederic Mundikije turabashimiye mwese rero kwa mwateza amatwi Radio Ijwi ya Amerika kandi tubatekamo mubandanye mukurikirana ibiganiro vya Radio Ijwi ya Amerika.